iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet ubu mushobora kudukurikira mu ibi biganiro byacu murabisanga kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza, hikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania zahangayikishijwe n'uko zishobora gucyurwa ku ngufu.
Ndabona yuko ibintu bitagenda neza, nko kubwiwanje kubera mpunze kabiri hariho ibyatumye mpunga no bitaraja mu buryo.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu. General Abdel Fattah al-Burhan uyoboye Sudani muri iki gihe hari mu ruzinduko mu Misiri guhera kuri uyu wa kabiri. Ni rwo ruzinduko rwa mbere akoreye hanze ya Sudani. Polisi muri Nigeria yataye muri yombi abantu barenga 60 bari mu bukwe bw'abageni basangiye igitsina mu majyepfo y'igihugu. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitabira imihango yo gushyingura Yevgeny Prigozhin wahoze atwara umutwe w'abacancuro wa Wagner. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya nimugekure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu hafi 183 bishwe muri Ethiopia mu kwezi kwa karindwi mu ntambara ishyamiranije ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba Fano mu ntara ya Amhara. ONU irasaba ko iyo mirwano ihite ihagarara. Fide Niyongabo abaye inkuru.
Marta Hurtado, umuvugizi w'ibiro bya ONU bijeje w'agateka ka muntu, yamenyesheje ko abantu batari munsi y'ijana na 183 bishwe mu ngwano mu ntara ya Amhara kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka, hisunzwe amakuru yatorokanijwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu. Ishyirahamwe ONU ryasavye ko ubwicanyi, uruhagarara n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Amhara bihagarara. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu Marta Hurtado yabwiye abamenyeshamakuru i Geneve ko batewe impungenge zikomeye n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu ritera ryiyongera mu bice bimwe bimwe bya Ethiopia. Marta Hurtado yavuze ko ibintu byateye bimera nabi kurushiza mu ntara ya Amhara inyuma y'ingwano hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'abagwanyi bazwi ku izina rya Fano muri iyo ntara, n'ingingo yo gushyiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe leta ya Ethiopia yafashe ku itariki 4 y'uku kwezi k'8. Hurtado yavuze ko baronse amakuru avuga ko abantu barenga 1,000 bahagaritswe mu gihugu cyose hisunzwe ingingo zo mu bihe bidasanzwe zafashwe. Amakuru atangazwa avuga ko benshi mu batawe mu mvuto ari abakiri bato bo mu bwoko bw'Abamhara bikekwa ko bashigikiye abagwanyi bazwi ku izina rya Fano. Yatangaje ko basaba impande zose zitana mu mitwe guhagarika ubwicanyi hamwe n'irindi hohoterwa ry'agateka ka muntu. Uruhagarara rwiyongeye muri iyo ntara muri uyu mwaka inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye. Abagwanyi bo mu ntara ya Amhara baragize uruhara muri iyo ngwano.
Fidel Niyongabo, tubwire noneho ibijyanye n'uruzinduko rwa General Abdel Fattah Burhan uyoboye Sudani muri iki gihe arimo kugirira mu gihugu cya Misiri guhera kuri uyu wa kabiri. Urukandi ni rwo ruzinduko rwa mbere akoreye hanze y'igihugu kuva intambara yadutse mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Fidel,
General Abdel Fattah Burhan yakiwe na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya El Alamein kiri ku ibahari Mediterane. Imbere yaho Sudani yari yatangaje ko abo bategetsi babiri bazoganira ku kugene ibintu byifashe muri Sudani muri iki gihe hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu byabo byombi bihana imbibe. Mu rugendo rwiwe mu gihugu cya Misiri, General Abdel Fattah Burhan yaraherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire vy'agateganyo Ali Al-Sadiq na General Ahmed Ibrahim Mufadel ayoboye urwego rujejwe iperereza mu gihugu hamwe n'abandi basirikare bakuru. Mu ndwi iheze, Burhan yarashoboye kuva ku cicaro c'igisirikare cya leta, yaragendeye ibibanza bya gisirikare mu gisagara cya Omdurman gifatanye n'umugwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bice by'igihugu. Yagiye mu Misiri avuye mu gisagara cya Port Sudan kiri ku ibahari itukura. Misiri ifitanye imigenderanire imaze igihe kirekire n'igisirikare cyo muri Sudani hamwe n'abategetsi bakomeye bacu. Mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka, Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yarakiye inama yahuje abategetsi b'ibihugu bibanyi na Sudan aho yatangaje umugambi werekeye guhagarika ingwano muri cyo gihugu.
Amakuru yacu tuyakomereze muri Nigeria aho polisi yataye muri yombi abantu barenga 60 bari mu bukwe bw'abantu bashakanye basangiye igitsina mu majyepfo y'igihugu. Oriane itanga ishaka rakomeza inkuru.
Umuvugizi w'igipolisi Bright Edafe yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu bakwekwa ko icyo caha bahagaritswe n'igipolisi mu masaha ya 8 z'ijoro mu kigwati cya Ekpan kiri mu ntara y'Ubumanuko. Yagize ati icyacu gukundana hagati y'abasangiye ibitsina nikizokwigira cihanganirwa muri iki gihugu co mu burengero bwa Afrika. Edafe yabwiye abamenyeshamakuru ko igipolisi cinjiye mu rubanza rwariko rubera mu ihoteli iri Ekpan bafata abantu bashika ku 200. Inyuma yaho abapolisi baciye bata abantu 67 mu munyororo, ubu bakaba bariko barakogwa ko amatohoza. Kibaye igikorwa cya mbere gikomeye kijanye no gushira mu ngiro itegeko rigwanya icaha cy'abakundana basangiye ibitsina. Ingingo y'igipolisi yo gufata abantu bakundana basangiye ibitsina si ubwa mbere ibaye muri Nigeria, aho ukubakana n'uwo musangiye igitsina bitemewe n'amategeko kandi bikaba bihanwa n'umunyororo w'imyaka ishika kuri 10. Abifatanya n'abakundana basangiye igitsina canke abashigikira icyo caha nabo nyene barahanishwa umunyororo w'imyaka 10. Iryo tegeko ryagiye mu ngiro mu mwaka wa 2013 naho ryaneguwe na bamwe bamwe rirashigikiwe cyane mu gihugu.
Hanze ya Afrika, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntaza kwitabira imihango yo gushyingura Yevgeny Prigozhin wahoze atwara umutwe w'abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya Wagner. Prigozhin yahoze ari inshuti magara ya Putin yaguye mu ndege yahanukiye mu Burusiya mu cyumweru gishize. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Ibiro vya president w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje no makuru vyirinda gutomora umunsi Prigozhin azoshingurwako n'ikibanza azoshingurwamwo. Dmitri Peskov ajeje gutanga makuru mu biro kwa Putin yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya atacu bufise buvuga kuco yise imihango irababwite umuryango wa Prigozhin. Kurundi ruhande yumenyesha makuru bitandukanye vyo mu Burusiya bivuga yamara ko Prigozhin ashobora gushingurwa canke aja yashinguwe kuri no wa kabiri mu itongo ry'abapfuye gitwa Serafim Muskov. Iri tongo rishingurwamwo abasirikare bafise amapete yo hejuru. Ni naho abavyeyi ba President Vladimir Putin bashinguwe. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP dukesha ino nkuru yasesanguye rivuga ko ibizigiziki no kutaboneka kw'amakuru yuzuye y'ishingurwa rya Prigozhin biriko vyunyura makenga yabibaza ko indege yarimwo yoba yakorowe n'ibigirankana n'ubutegetsi bw'Uburusiya kugira ngo bumwihore inyuma yuko abugumukanye. Ikinyamakuru AP kibandanya kivuga ko naho ubutegetsi bw'Uburusiya budashaka ko Prigozhin yigeze guhabwa ubushimwe butari buke n'Uburusiya ashingurwana ivyubahiro bigoye kumwaka ikibanza n'uruhara yagize muri politike y'Uburusiya biciye mu gutwara abarwanyi b'abacangero mu mugwi wa Wagner. Amatohoza y'ibanze yakozwe n'iperereza rya Amerika yerekana ko indege y'abigenga jet privé mu Gifaransa yahitanye Prigozhin na zimwe mu ndongo zizindi za Wagner yahenutse bitavuye ku isanganya. Ubutegetsi bw'Uburusiya aha bugahakana bwivuye inyuma ababwagiriza kuba inyuma y'ihenuka y'iyo ndege yahitanye abantu 10 bose bari bayirimwo.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayatugejejeho Diane Ninahazwe, Oriane Itangishaka na Fideli Niyongabo. Mbibutse ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mukadukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho mudusanga kuri FM 104 n'ibice 3 y'Ijwi rya Amerika. Kuri internet ni www.radio.vewa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube, adresse ni Vewa Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Duhere muri Tanzania, abarundi bahungiye muri icyo gihugu bafite ubwoba bwinshi ko igihe icyo aricyo cyose bashobora gusubizwa ku ngufu mu Burundi nk'uko byagendekeye impunzi zari mu nkambi ya Mutabira muri 2012. Bavuga ko ibimenyetso babibonera kukwimwa ibintu by'ingenzi bakenera buri munsi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin ari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania.
Ijwi ya Amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya Ndutazoni ya cumi kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe. Abiyandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha, gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangere. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika babona yuko ibihano biriko birakoregwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya Mutabira mu mwaka w'2012 nyuma yaho bakiye birukanwa ku nguvu mu gihe icyo bahunze kitari bwa kemuke kugira batahe ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bivugira ibyababaye ko
aje impunzi kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'Umutabira. Mu nkambi y'Umutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguka duhunguwe ku nkoni mu bobo ku bw'umutekano muke nyene wafatiye ku moko. Twamaze igihe gito dusha turashira turahunga kandi n'ubujye twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba. Bamwe usanga bishyuwe inyuma y'inkambi, abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa kuba ngo umuntu wawe ari mu gasho, umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura.
Ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubwiwanje kubera mpunze kabiri hariho ibyatumye mpunga no bitaraja mu buryo. Ni nacyo gituma bavuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinosubira kubera mu Burundi hariho umutekano muke. Ni nacyo gituma mvuga ati bishobotse baraho ukuntu botugenza
no kuvuga iyi nkambi ya Tanzania prema guhera Nyarugusu nungaha Nduta turagiramiwe birenze kweri.
Mu gihe leta ya Tanzania yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera, izo mpunzi zavuganye n'Ijwi rya Amerika isaba ko minsi yose amategeko mpuzamakungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe.
None mwumva twebwe amahoro tugenda dufise nayahe? Ahubwo twasaba abantu bari imbere badushikira imbere badutangarize twebwe abo muri nkambi ya Nduta kata amahoro dufise. Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nkuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, kuko umubyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobore kuyane kuzibona. None mwumva nkuko batwakiriye badukunda, nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye yuko botugwanira.
Mudufashe kabisa muraho ukuntu twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro, kuko mu Burundi ntitugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza. Abo udukingiye abapolisi bumva abo udukingiye ni babo uduhungabaniriza. Hasasa nk'abantu baza gufungwa ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura, none uwo muntu aba yaroye hehe? Icyo kintu kabisa mukidufashemo kabisa, icyo kintu kirababaje rwose nka twebwe impunzi.
Minsi yose leta ya Tanzania yafatanije na leta y'u Burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse, mu gihe bamwe ku bwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atawahitanye uwundi, ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi. No mu mpera z'umwaka uheze w'2022 umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu urarungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe, icyo bita mu Cyongereza go and see. Gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
James Jovini, urakoze kuri iyi nkuru. Turava muri Tanzania tujya mu Burundi. Urukiko mu ntara ya Gitega muri icyo gihugu cy'u Burundi ejo kuwa mbere rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje igitsina. Ababunganira mu mategeko bavuga ko bagiye kujurira icyo cyaha. Eroje Burika neza abayinkuru irambuye.
Abahanywe bose nabari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Muco risicicaro ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bacira urubanza ni umukenyezi yarajejwe ibigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka, igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yacira urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina n'abisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwa manza babunganira mu mategeko. Ntiyashimye ko umwidondoro w'imenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 ukwezi naho yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwara yaturangije uwo mushingwa manza avuga ko yabaje kubona nabarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nkuko byategerezwa kugenda amakuru y'u Amerika yaronse nuko umwe mu bari bafunzwe kwezo byahabagirizwa yitavye imana mu ijoro ryo kuwa kane rishiro gatanu mu ndwiheze abajejwe ibohero na parake ntibamworoheje kugira je kwivuza byoroshye ingwara yagendana hepatite B yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira niko amasoko yacu yatwiganiye aho umuryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara makuru awegereye abwijwe rya Amerika ko azofubwa kuri uyu wa kabiri nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega medeshu rwa y'Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe muco yari mubejejwe n'abacamanza nkuko amasoko yacu abivuga ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone umuyobozi w'ibohero rya Gitega umuvugizi wa parake nkuru ya Republika n'umuyobozi mukuru wajejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye kuvuga urubanza rutanguye mu ntango zo kwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega amashyirahamwe yigenga abashingwa manza n'indi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca babyuririra ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika buseruko yabwijwe rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana Prezidenti Ndayishimiye yaragize icyo ivuga ko icyo gihe yamayirinda kududurira ko kwari kwerekeza kuri abo bantu 24 bafatiwe ku murwa mukuru wa politike yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu muvumo kandi abarundi babukora nubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume
ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana abishyigikira ukagaho mvuze abagabo n'abagabo barongorana n'ivumwe ubundi nawe ngo n'abagabo bo ngo batambana ngo babasivumwe nk'uko umenga barangana n'ibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita ku isimbo y'inuma aha kini yanga hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo n'ivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba kagira na hazoba ari muri Amerika aza muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihe gutaka
kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cha Bikira Maria mu ntara ya Gitega nyene president Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi ari mbere intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori byo guhimbaza imyaka 125 heze katolika ishinze imizi mu Burundi yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanye amisionari muri Afrika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera muri iyo harimo ubutinganyi
ibyo bihugu abazaye ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosha abari ku musego mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda mu gukora ubumara bw'icyo urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi bene ivyo bihugu niyo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro
ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahamye agateka ka kiremwa muntu batandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 yerekana ko hari ibihugu 68 bitemera abatinganyi 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa ibyo bihugu 68 biri muri Aziya kigobere cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu umwe mu bashingwa manza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega ku bantu 18 bejejwe bane baburanye bidegenza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje urika neza tugushimire kuri inkuru tukiri mu Burundi umubare w'abantu bataha bavuye mu nkambi mu gihugu cya Tanzania umaze kwikuba inshuro ebyiri mu mezi abirashize bamwe bavuga ko bataha kubera ko ubuzima butameze neza mu nkambi abandi bakavuga ko bataha kubera ubusabe bwa leta yabo inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi muragezweho na Thierry Ndayishimiye
Gushika muri ndamukiza na ruheshi umwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi muri uku kwezi kw'indwi na 8 kundwi harakigwa abarenga 2000 kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096 hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera z'inondwi nyene amamodoka z'anyabo bahungutse abarangururana igitara cha mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi 2 cyangwa 3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki makanaki no guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka habakongera yindi fashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibindi hamwe n'amafaranga arenga 500 by'amarundi kuri umwe iyo wagize ukikwa n'amagara avurirwaho nyene nayo mugihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo c'igitara harababijejwe babumviriza bakabatunganyiriza intara yakira abahunguka benshi ni Makamba nko kuri uyu wa 2023 hahungutse abanyamakamba 409 abanyaruyiga 183 abanyacankuzo 169 abanyamuyinga 126 n'abanyarutana 123 abandi bake bakaba bava mu zindi ntara inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi yaho bahunze bava Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa 2023 ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane
muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera kwa 2015 ka 2018 tugihabwa indya zikwiye ariko ubu nta kwidegenza kwahari kwari kujya nyene UN capa umuntu atamaboka atamaguru kwari kujya nyene muri make we watega mashi byo baguha ariko nta bindi warure kuri buri buronderereme
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro atatera mbere nshobora kuronkerayo
Jana isomo guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi ko muri make bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira nta mwitegemyo uriho nta rukwi wose nyo muri make ngo ukuri nyuma y'ikambi nguzane mu nkambi n'ibyo gusenya
ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango
sanswe ntabese twemerewe gukora kirese batwarize twakwari twabikora bidashyemo mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusanzwe wabahaba gushyiza gucingero cyane kurima cyane gusoka naho baba gusenya bo washobora guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukora imwe twahura nazo indya zarizike baduhe indya z'imisi 2008 ariko naho twagereza kurya duke zamara imisi 14 guzemo imisi 14 taroze gucingero washobora gusaza ukaryama
Aho mu ikambi na worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba Esperance Nizigiyimana
Ariya mwana n'utwari twabaye na soko tujamu ke mu soko bakufashije batwata ku nani kimwe mu natungo kimwe hari na kimwe mu nakora no ku mu nani oya namwe mu natungo ya nani nani mwana ati kere timo ko yo nyene munagiye gusenyera mu iruka ko kwinjira bakamufa bahise mu kuta mu gihe cyo wera mu ntara hano cyari wabo aguma hala afise ubwo bahise mu kugarukira hacu
Tuisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse
Eh narabyumvishije kuko birakaze cyane nyene ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu arigiye bacha uco wirwa nka kubitara kugira bayiko bakwicira migera iba bakuteye mu mubiri yari habaye nabi kuko nta mwidegembyo twari dufite keno mu isoko kwari kukwirukana kwiruka baje basanga bikubise hasi ubwo nyene no kubitara ugwaye mutima ukaraba
Hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha. Naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe. Gwasa Etienne.
Yewe cyatumye Mungu ka byabanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana iteretunguka kubera batubwiye turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kugera n'iyo terambere ry'abana nyene ubute terambere ry'abana nawe kadoda kumugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene
Nizigimana Shadrack w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi inyarugusu amaze kumva ko atakibazo ca leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure
nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu windwi pa example canke bakambira nsubire mu munana rero nkaje ubona igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndo ndabivamwo nivyo guheba
Mugenzi we Bienvenue Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango umusahunguka ageze igitara yabwije urya America ko atavyo kwiga kirimo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango
Muvyo natwe tubavuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka umuntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza
Ico barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli
Kibitwarati wa kwamo na UN na leta ya Tanzania ta y'Uburundi na UN bifatanya bagaye ko mu gihugu ramahoro bashobaye ko dukwiye gutahura ngo tuze ko igihugu cyacu tumva turabineze batubwiye ko umutekano meze neza dusha dufaringo kuya ni cyabo dutaha ko nyene hawe na bene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka abasaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro samushimikira madani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze guca bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byokunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana abo b'imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwugaruna kadutandukanye ari ukorora ari ukugira kugira rero turonka iryo shirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushitse na adresse muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twoca twicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
Ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse.
Sina byakiriye neza kandi byakiriye ndyohewe kandi anezerewe kandi ngize murare imidasanzwe. Tuba abagenzi b'iwacu bacu. Naje nabo nyimwe nabo twabona twahora duhana amazi. Tuzobana neza nk'uko twahora tubanye. Ubwo nubwa n'ubwambere kuva no mu nkambi hose. Ewa gakira kimeshe se n'umunyu tuzosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana.
Ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho rakeri agira ati
itse natse kweshi ko mumaze kubana muratina mukamenyerana mugasanga zangese zahari ugasanga barateje ngo se mukace musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kirani reka twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turi turahuriza hamwe nyene
Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560 naho hejera 72 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategeza gutekeregwa byifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 kandi utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha makoperative arimo abahungutse
Harita Burundi bishije mu shinga bw'intwara ati mu gitambiro sanga umutekano mu bibazo bikuru je gutakana impunzi no gusubiza mu zabateshejwe natwe hari ibyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kazi zifashisha amafaranga atari make tubaziha miliyoni 5 5,500 muri koperative imwe mu ntara twa twatoye ka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyira mire nayo
Iyo nkuru rero tia teguwe na Thierry Vendayishimiye yafatanije n'abakunzi b'ijwi rya Amerika niyo itugejeje ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubagezaho, byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, PJ na Geoffrey Mutagoma nibo bari ku buhanga bw'ibyuma, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire rero ibihe byiza, tubasezeye tubararikira n'andi makuru yacu saa kumi n'ebyiri n'igice, saa moya n'igice, mumbabarire. Mukomere rero, mugire ibihe byiza.